mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino saha hano muri studio ya Yindwi muri kumwe na Jean Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mucumva ku mirongo migufi ya shotweze kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu yarusha muri Tanzania muratwumva tankomanzi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuno wa gatanu no kuvuga ejo aho bukera yarusha muri Tanzania bitegekanije ko hatangura inama igira 20 y'abakuru bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama hitekanije ko ikibazo c'amatati y'u Burundi cicarigwa hagafatwa n'umwanzuro w'ukunge nayo matati yova mu nzira. Umuhuza mukuru muri ayo matati ariwe perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nawe agashira ahabona icegeranyo c'ukunge n'ibiganiro vyagenze kuva bigitangura kugera ku ifatwa nk'ivya nyuma. Naho biruko Burundi ntibiramenyekana ko buzo kwitaba iyo nama ko perezida Pyankurunziza mu ndwi iheze yandikiye mugenzi we wa Uganda Museveni amusaba gusivya inama na waramurahira ko vyanke bikunde iyo nama itegerezwa kuba. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi rero turabigaruka ko aho twatumiye Leonce Ngendakumana icegera curongo y'umugambwe Sawanya Frode mu gihugu c'u Burundi. Leonce kaze muri sanga kandi mwakoze kuduhakano kanyu.
Akoze namwe kundi miranda bashimiye.
Yego, mugiye gusangira ikiyago na Honorable Jean de Dieu Mutabazi no mugambwe Radebu na mwebwe Honorable Mutabazi mwakoze kuduhakanya kandi ikaze muri isanga.
Ijwi rya Amerika nagiye wenda bakengukiye nkongera kandi nkakengukira abariko baratwumviriza nongera ndabaramutsa.
Twe twifuje gusangira ijambo n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye kandi yari yabitwemeye ariko ku munota wa nyuma yisubiye ko atubwira ko muri leta bumvikanye ko ataco buvugira ku maradiyo imbere yuko inama iba. Majambo yiwe yagize ati: ndugure twa mugina ntitwojabura inkono itarasha, ndugaye twa mugina. Tuvugana n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira mu gutegura kino kiganiro. Nawe nyine twaramugerageje ngo tumutumire dusangire ikiyago ariko atubwira ko azo gira icavuga inyuma y'iyo nama. Twamubajije nimba leta y'u Burundi izokwitaba, atwishura yuko tuzobimenyeshwa mu kanya turaduga ku kiyago. Ariko mudukundira imbere yuko duca tukiduga ko tubanze twumvirize mugenzi wacu Eroje Wirika neza aduce ku masonga ibiri mu makete Museveni na Nkurunziza bandikiraniye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasavye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe ahagarariye akarere ka Yase ko igihugu ciwe cokongerwa umwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha. Perezida Nkurunziza yandika ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, yagize ati: ikete ryo kuba 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro vya ambasade y'u Burundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro vya anje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye ndwimwe kugira nitegurire neza kwitabiyo nama ya Yasa. Asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiye nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo. Yongera ko kwingingo ya 10 y'ingendigenga inama z'abakuru b'ihugu bya Yase itegekanya n'imiburiburi ndwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu. Iruhande y'ibi Perezida Nkurunziza yashimangiye ko igihugu ciwe cari casavye n'uko inama y'abashikiranganji yamibanziriza y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yokugizwa inyuma izindi ndwi zibiri. Izi mvone vya sabge na se Barundi, nivzanyu ze Museveni, asanzwe mbele ya inu muhuza mkuru matate ya Barundi. Mwikete ya musubije kuru yu ima na agilati, ingingo ya chumi hano nikora kuku Burundi bugari busanzwe buzi na misanzwe, nivizo yigi guamgo kuko bugara seru kiwe mumana maibi sata bitandu kanye aitegur. Yongelako, kwa bashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa yase bibihugu bibugize bumvikanye kukiranga misi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa 12 2018 kandi ko bigaragara muri ico kiranga misi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania. Bwana Museveni yashimangiza ivyo avuga akarorero aho yandika ati kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC amusaba kongera kw'ingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama. Iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama, niko Museveni avuga. Uhagarariye umuryango wa EAC muri iki kiringo yinginga president Nkurunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama byarindirijwe igihe kirekire rwose kandi byihutirwa, akamusaba kutabimbohera rutonde. Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ihugu bya EAC bitazozanira neza uwo muryango, akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama tanke kizokorana ku itariki yagenywe, no kuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania. Yibutsa mugenzi we w'u Burundi kw'ibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi. Kuri iyo tariki nyene, Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko, umunyamabanga mukuru wa EAC, amumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite. Yari yamubwiye ku inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25 na 26, iyo umugwi integuro ikaba kuwa 27, iyo abashikiranganje kuwa 28, abakuru b'ibihugu bagashika kuwa 29, maze bagaca bagira inama yabo bukeye. Kuri uyu wa mbere, ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC byasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisibya izoba ku itariki yashinzwe. Risigura kuyo nama ya 20 zo kwibanda hanini kwisinywa ry'amasezerano atandukanye ibijanye n'ukura inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politiki wa EAC. Muri iyi nama, ikibazo cy'indyane za politiki zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa, nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe w'inyama Mukapa babitangaje kuwa 19 ku kwezi, igihe Mukapa yarahejeje gushikiriza icegeranyo cy'ibiganiro vya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambo uri ku butegetsi batavyitavye. Kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa 5 mu 2015 ari yarusha muri Tanzania, agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ciwe yari maze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. President Nkurunziza amaze gusubira gusohoka igihugu incuro imwe yonyene. Hari kugenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze, aho yaja mu ntara ya Ngara ihanuruye n'u Burundi muri Tanzania nyene, akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli. Eroje wirika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza arakenuye. Tuduge rero ku kiyago twinjiye mu kiganiro nyezi na cuno munsi mpereye kuri mwebwe naho sengenda kumana murumvise ivyari muri aya makete atandukanye ko muri Bujumbura hari amakuru mu ofise yuko leta y'u Burundi yo bizokwitaba hari abo barashika Arusha.
Twebwe nta makuru dufise ku bijyanye n'uko leta izokwitaba kuko nituyegereye cyane, mugabo numvise muri kiganiro hariho uyegereye ari muri leta ngira araza kubishikiriza Abarundi n'amakungu na cyane cyane n'ibyo muvugizi wa leta aza kwitaba ikiganiro, niho icyo kibazo cyari gutomoka.
Yego,
n'ahandi niba ndakubeshya ibyo ntabyo nzi, ariko uko icyo mbona nibyo numva hano. Sinibaza ko bazokwitaba nabo bazokwitaba ko bari kugenda guhendana.
Ego mutabazi, akabazo namwe mbajije Lonse kandi akababaze tuvugana muri Bujumbura hari amakuru mufise ku leta y'u Burundi yoba izoja arusha kugira ngo ejo batangure iyo nama y'abakuru b'ibihugu, hari amakuru mufise ku mushikiranganje uyo barashitseyo?
Kuri twebwe ngaha i Bujumbura amakuru dufite nayakiye ku buhinga ngurukirabumenyi, hanyuma twarumvise yuko umunyamabanga mukuru w'ishyamu ryaka karere yasabye Perezida Museveni ko iyo nama yokunguruzwa mugabo Perezida Museveni nabyo yemeye kuramenya neza rero twebwe yuko leta izo kwitaba cyangwa itazo kwitaba mugabo icyo twebwe umugambwe w'iwacu n'ibindi migambwe dusa n'abegeranye mu byiyumviriro uko hariho ibintu bitari bike twidoga kandi twidogera aka karere tukasanga mu bintu bitari bike usanga harimo akagaye kandi ugasanga harimo n'akarenganyo ariko bituma ubu hari hageze yuko muri mwaka karere ibihugu biri kumwe n'u Burundi bishyira kandi rwabagenewe kubahana kandi bikanashyigikiranira mu gihe biseruka neza yuko hariho ibihugu bya Buraya n'ahandi bishaka kwinjira cyane mu bintu byerekeye kudestabiliza cyangwa guhungabanya amarongi y'umutekano y'ibihugu bimwe bimwe by'aka karere harimo u Burundi.
None ku bwanyu bwa honorable ibyo muvuga muti ico mwita kagahe canke musaba kubahwa nk'u Burundi ku bwanyu biri mu byo u Burundi bwaba bwaravuze bati tubanze tubangire mu kuja muri iyo nama imbere y'uko ikibazo gikemurwa hanini byatewe n'iki usivye imyiteguro perezida w'Urundi yavuze ko ashaka kwitegura.
Eza mutanzwe n'inda hariho inama itumuko iyo nama itegerezwa kumvikanwa ko hanyuma ikumvikana ko na bose kandi igategurwa na bose mu gihe rero inama itateguwe na bose birumvikana rero uko utagiye mu gutegura utagiye mu myiteguro y'iyo nama arashobora kuyitaba nk'uko ashobora kutayitaba mugabo rero mu gihe atayitabye nta kintu kerekeye icyo gihugu cy'iwe cyo twigwa
ku bwanyu birakwiye
tegera ariko bituma mu gihe ntikibamenya yuko leta izo kwitaba cyangwa itagiye kwitaba mugabo hamwe yo kwitaba ni ukuvuga yuko ibyategekanijwe kwigwa byo kwigwa kandi bakaba nabo nyine baragiye mu kubyitegurira mugabo mu gihe batoba baranayiteguye hama ntibitabe kuri twebwe ho kwigwa ibindi bintu mugabo atarimo ibyerekeye u Burundi.
Hanyuma ga honorable Mutabazi aho muhagaze ni hehe mwebwe mushigikiye ko leta yitabira canke itoyitabira?
Oya twebwe aho duhagaze aho duhagaze twebwe mu mugambi w'inyajwi yo kwigwa radebu n'iyindi miryango turi kumwe murazi neza yuko hariho imanza zimaze gushingwa mu masiramu y'aka karere EAC na TRG ibihugu bihurikiye mu shyirahamwe TRG ry'ibiyaga bigari murazi neza yuko hariho imanza zigeze gushingwa bikibonekeza yuko nk'igihugu cy'u Rwanda dusanzwe turi kumwe muri aka karere
ariko ivyo ntituza kubitebako ko tudafise uruhande rw'u Rwanda mu kiganiro.
Oya makanya gato nicyo ndagiheje bakanka guca urubanza kugira ngo bihanize u Rwanda izo manza ntiziracika hanyuma rero biribonekeza yuko ariho ibintu bimwe bimwe usanga nko muri iri shyirahamwe usanga ari ibihugu bicuditse gucumbya ibindi aricyo gituma rero kugira ngo ku neza y'iri shyirahamwe ry'aka karere bitegeza kubakirwa ku kubahana no gushyigikiranira mu gihe hari inama
Reka duhindukire ku ruhande rwa Leonce ngenda kumana nawe tumubaza akabazo nkako twababajije na mwebwe Leonce ku bwanyu iyo nama ikwiye ku Burundi bwari bukwiye kuba uhari canke mwibaza iki kuri ivyo vya Mutabazi avuga ati hari utubazo tumwe twari dukwiye kubanza kuvanwa mu nzira
nakurikiye neza byo mutabazi yavuze mugabo reka mvuge icyo niyumvira ikibazo mwambajije ibyo byo ndabireke kuko nawe nyine byinshi avuga ko atabyazi kandi mwumvirije iby'i Burundi ntabyazi azi ibyo mu Rwanda azi ibyo mu bihugu by'ishyirahamwe bya Buraya imyoroteye azi ibintu byo hanze gusa nta mwumvise twebwe rero icyo twabanza kuvuga ku ruhande rw'umugambi usaba na Prodibu ni uruhombo ku gihugu cy'u Burundi ni uruhombo ku Barundi bose ni uruhombo ku karere kuko kumbure intego z'igihugu cy'u Burundi giterera kuko numvise mutabazi abizi neza aravuga yuko azobanza bakiga ibyerekeye iby'akarere ariko ko n'ikibazo cy'u Burundi cyokwizwe mugabo avuze yuko ngo perezida w'urundi atitabye ntibizigwa urumva rero bitizwe ibyo nibyo twebwe twari duteze kwa maso abarundi bose kugira ngo turabe ko izi ngorane zose turimwo ari ingorane za politike ari ingorane z'umutekano ari ingorane z'ingene abantu babanye mu gihugu ari ingorane z'ubutunzi ubukene buri ngaha ubushomeri amashuri atagenda neza twari tuzire ko bazitaba kugira ngo ibyo bibazo nabyo nyine bivugwe n'akarere kabandanye gafasha kuko turi kumwe nako kugira abarundi nabo baje batwaba mu gahengwe twishyire twizane mu gihugu cyatwibarutse tubane neza ariko uko nubwo icyo bidendaguwe nta cyizere dufise yuko leta y'u Burundi izokwikubita agashi kitaba iyo nama yovuga iyo muri ibyo bibazo Burundi
ni katurindire hama kuganyuga Leonce we yavuze ati ico mbona hari hayo matata tarava mu nzira utugorane yadondaguye biri mu bishobora kuba byaratumye leta y'u Burundi ivuga ati twebwe ni muduhe nako kanya turindire ariko mwikete yanditse umukwege w'u Burundi we yavuze ati nshaka kwanza kwitegurira hamba vuye uko kwitegura hari kindi mwibaza gishobora kuba cyarutumye Burundi butitabirizo nama
twebwe twibaza ko ari kwanga ko ikibazo cy'u Burundi cyovugwa kuko amanama ya nyuma yabaye kuri icyo kibazo cy'u Burundi abera muri Tanzania leta y'u Burundi ntiyigeze yitaba ikabona rero yuko abo mu bihugu byo muri aka karere basa n'abashavuye kugira ngo rero bagize ubwoba ariko kugira ubwoba si wo muti ahantu hari ibibazo iyo ufite ibibazo ubivugana n'abantu kuko ufite indwara ntuje kuyivuza iraguhitana aha rero nta gutekeranya ni kwanga yuko ikibazo cy'u Burundi cyovugwa ariko sinzi ko kitazovugwa ibyo nuko nabyumvanye mutabazi sinzi ko kitazovugwa kimwe batavuga kizovugwa
ari nkamwe ga mutabazi ibyo bibazo byose by'u Burundi bivuzwe u Burundi butahari ikizoca gikurikira ku bwanyu n'icahe
bena niko ndakubwira muze nuko uyu mugenzi wanjye ngenda kumona yo tarongo umugambi wa Prodeo avuga ngo yanyumvirije ngo mugabo ngo ntabye none mu gihe musangiye ishyirahamwe ureka mukurikiza amategeko agenga ishyirahamwe
itegeko ryarenze ko nijya
amategeko agenga ishyirahamwe harimo ukubahana usanga muri politike y'ubuhinzi n'ibindi byinshi none mu gihe mutumvikanye n'umuntu kubiza ku rutonde urabyumva atakubwira ati mu mwanya urumva avuga ati mbo sawa nawe wenyemeye kwaje gushika uyu mu gushika uyu mwanya sinzamenya yuko ibya byo kwisaba cyangwa itagukubita
agatelefone kariko karaturumva kagenda mu gume hamwe muzo
yashobora kuba mugabo hamwe ku kwibuka ibibazo by'u Burundi
aba agatelefone kanyu tuko turumva kariko karaza karacika gurika mutwihanganire murabe uha umwe wamuhagaze mutabatsi muri ko muratwumva turumva agatelefone kiwe katariko karumvikana reka mu buhinga bw'ivyuma bongere basubire bamuhamagare hama tubandanye kiyago nose murumvise aho mutabazi yaragejeje ati akagaye canke iki mugabo uyo mwanya bawuronke bawutegure kubganyu iyo nama Burundi bwari bwaronse akanya ko kwitegurira neza igihe babimenyesherezo
kumvirije amakete banditse mu maketi yanditswe iryo umukuru w'igihugu cy'u Buganda yanditse akaba ariyo mbere arongoye inama yo y'ibyo bihugu bya Afurika y'ubuseruko yarerekanye ibimenyetso byinshi yerekana ko Burundi bwari buzi iyo nama kuva mu kwezi kwa gatandatu cyane cyane bwari bubizi ariko rero igitangaje niri iyo bakuma bavuga ngo akagaye akarenganye kutubahiriza amategeko kubahana none Uburundi bwamenye ibyo ariko batabwubaha ubunyene niho bwamenye ko batabwubaha cyangwa batabwubaha yoba ari inzira yo kuvayo nkuko bagiye bava mu bindi bintu nkantu nkakubiye bava muri septembe uko babivuga urumva ko bagomba kujya bava bavayo naho nyine mugabo ku nawe nyine gufata tukiniga twebwe nyine tukinyegeza tukiyari ibomo twari dusigaranye n'aka karere cyane cyane nitukavamwo sinzi iterwa nyine tuzoca tubaho gute tuzatubaho tuzobana n'abandi tuzovugana n'abandi nicyo gituma navuze n'uruhembo ku Burundi n'uruhembo ku Barundi bari bakwiye kugenda cyangwa bari kugenda na mbere kuko bari babatumye ko na mbere ibyo byose bavuga by'akagaye ibyo byose bavuga by'amategeko bakabivugira hariya bakabyigira hariya n'ubu bakagenda bakavuga bati twaje mugabo twagomba tubereke ingene inama yateguwe nabi bagapfuma bavayo bahejeje kubyerekana bakumva ko batabyumva
yego hamaga Leonce ikigi ico mwibaza mwebwe tro kurikira mu gihe Burundi butokwitaba haracasigaye amasaha 80 kugira umuntu ashobore kubimenya ariko butitavye ikizokurikira mwari mwasavye arusha mvuga ati twibaza yuko iyo nama ibizokwigirwamwo bizova na matati mu nzira iki ico kurikira mwebwe mu nari giki mu gihe Burundi butitavye
mu gihe Burundi butitavye fata inzira fata ibintu bibiri cyambere nuko hariho amadosiye azokwigwa yo muri aka karere ari nibazo byinshi twavuze mbere na mutabazi ya dondaguye kandi byamavyigwa turabiri urumva rero Burundi numva aho buzaba wahombi ko ndandera na buzota buzo ndandera na buzo hatanga ibizo bivugwa bwemera butemera bizeshigwa mu ngiro urumva tuzaba dubona kubiganiro na kuri ibiganiro naho abantu bari ko bibaza kubisozera barashobora guca bavuga bati ntibyabaye dutegerezwa kubirandanya usanga Burundi twamiye muri iyo nzira y'ibiganiro gusa bya bindi bibazo dufise biri mu gihugu na cyane cyane bya bibazo by'ingene itunga ry'igihugu ryifata ingene abantu bakenye ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'amashuri adakora bigume byunyuka hanyuma rero urumva tuzobaho nabi inkurikizi ya mbere nuko tuzobaho nabi inkurikizi ya kabiri ni uko tuzota abagenzi inkurikizi ya gatatu ni uko uzosanga mwereke biragenda uko duhora tubibona ugasanga n'inyishu z'ingufu zirafashwe ibyo byose bikazoba ari ibintu bitatu biri kwerehereza abarundi
reka turaca tubibandanya hariho n'akabazo mwarimu wabajije ati bamenye ko bagawe ryari mu gihugu cy'u Burundi niko ari kibaje kubigarukana kino gihe mutabazi aradukundiye yagarutse ku telefone ariko imbere ko ca tubigaruka ko reka twakire n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bari ijya nino nabo nyine dusangira ikiyago barafite utubazo n'intererano baza batumire bacu turahera kuri Jean-Marie ikaze awerereye hama ikibazo canke intererano
James te kibazo kuri mutabazi ni kibazo kuri Leonce ngenda kumana kibazo kuri Leonce ngenda kumana hamwe iyo nama ya EAC yohera idatunganije ikibazo cy'u Burundi bo nk'abacavuga rumwe na leta bazoca bafata inzira iyi hanyuma ikibazo kuri mutabazi ingingo zizofatwa na EAC yiteguriye gute kuzishira mu ngiro ko numva ko batazohaba bitabiyo nama. Nuko tubazo tubiri bagerageze kwishura kunyishura no kwishura barundi kumbure hari n'abandi bari bafite icyo kibazo.
Urakoze cyane Jean Marie, ubwire umunsi mwiza.
Sawa nam.
Ego, leo se mwumvise akabazo kumukunzi w'ijwi rya Amerika Jean Marie.
Ndabishura mu majambo abunaguye. Hariyo byo genda uko. Ubiye cyane cy'urundi cy'ikipe ngo bitore umuti. Twebwe inzira twatanguye niyo kizobandanya n'inzira y'ibiganiro gushika umuti uboneye.
Nta uzova yibaza ati ibyo biganiro none ko byadindiye kuko ni byaherutse hari habavuze ati ntaco mwavuye mu mushitse ko gare yonse.
Sibe kwa rajiki seko kuko ibyumviro byacu byose kuko ibyumviro byose kuza muri urugo rwa kirimo mwaka kaga igihugu kirimo twarabishikirije ingene ayo matora yo na kandi bibiri na bibiri yotegurwa twarabishikirije barabyakiriye kandi twarumvise ko muzi yari yose twibaza ko muri iyo nama y'ejo umuhuza ngira ngo azokira ku mayange bagenzi be urumva harabyo n'ikintu kitari gito.
Nuko mutabazi akabazo ka mwabajije na Jean Marie namwe mwakumvise ati bizofundikirwa Arusha leta irategekanya izo cubikora gute ku bwanyu ihazo kurikira iki atariho yariri ngingo zizofatirwa
ikimo nari nakubwiye mu gihe abantu basangiye umuryango kandi bumvikana ibyo umuryango utegeza kuyitunganya mu gihe bakoranye bakavuga bati twebwe geti na nakumurundi kore cha urundi zo kuita wachangi kazo kuita wa harizo na kuri kie mga harizo nude unara amenya mga wo aho tebe tu ito tetu mga mugi here cha urundi itazo wa ariziri bila kenewe uko ila urundi zote zikigwa
batagaru kwa kukiwazo cha urundi
bila kenewe gose uko zikigwa batiga ilingi hamwe bo byiga naho hari ingingo ifashe iyo ngingo leta y'Uburundi nishobora kuyishyira mu biro kubera ntibizoba biyega niko twe tuvuga ikindi nacyo umugenzi wanjye leo ngenda kubona aragaruka rwose ku bibazo by'ubutunzi akagaruka kose ku bibazo by'ubukene n'ibindi avuga hari na rimwe ibyo bibazo turiga twebwe muri aka karere ka EAC ko twiga muri rusange ko biga muri ko baziga muri rusange ngo bazige mu nama bakavuga ati ibibazo by'ubuganda mu byerekeye ubutunzi n'imibano tubikemure gutya a duhamagare ntuzeye abo kwa Museveni cyangwa tuhamagare abo abegere abatavuga rumwe na Museveni cyangwa duhamagare twige raporo y'inuzeye y'ibira mu Uganda cyangwa iz'u Rwanda n'ibindi urya icyo tuvuga ni uko mu mategeko agenga ishyirahamwe ry'aka karere hari ibintu uyu munsi bitariko birakurikizwa.
Ibyo nibyo mwarimu ashatse kwita akagaye ga mutabazi canke ndabarengeye akarimbi
uyu harimo akagaye na karenganyo sinakubwiye yuko hariho ibintu nuzeye igihugu kibanye cy'u Rwanda kandi igihugu tuvukana bakoze bikateruka neza yuko bagiye n'ibyo guhunga abanyamahoro n'umutekano
ariko twabasabye ko iby'u Rwanda twoba turabyihoreye uno munsi kuko ataruhande rw'u Rwanda murumva ko tutobandanya tuvuga u Rwanda kandi rutahari ngo rwisigure.
Aho rero kurahingama rero
oya sindi ko ndabugama kuko nta ni vy'akarere ariko nta turiko twageza mwe nabandi batari ngo babyisigure ko murumva ko bitoshoboka yego donse murumvise aho mutabazi ahagaze
yumva yuko tike tuvuga rumwe wo vuga ati mu gihe bo batari ku murongo abo mu Rwanda ngo baheje biregure kuko ndiko ndavuga
kuko atari nibiganiro nivyo turiko turavuga reka turi
nicyo gituma rero no mu nama izoba rero igereke Burundi leta bunda kari hiri bo bikura ku rutonde ngenda gukinira
uwo yego Leonce muribaza yuko ari ikintu coshoboka ko yasivuga ati turakwiye ku rutonde ivyigwa ku gihugu cyo Burundi muravyi ivyo mwagiye muravugana nabandi mu biganiro mwahora mwarusha mu misi ya hiti
icambere cyo kumva neza mutabazi avugira umugambi wiwe avugira leta cyangwa no muhinga
arakwishura muri kumwe
ibibazo bijyanye no ku Burundi buri kuba bizemo tugasatira ngo turakunda igihugu cyacu rwose none twabigiye kuvuga yego nemere muri ako karere mu bibazo bikuru bikuru bana bavuga ni bibazo bihagaze ku butunzi bw'iterambere y'ibyo bihugu n'u Burundi burimo kandi rero kiranga bishyira mu ngene bugwanye ubukene ningene bugwanye ubushomeri ningene bakonde ikinini ibyo bibazo
arasabye ijambo mutabazi ngira hari ica kwishura rewo
ngenda kumanda mukurikiye neza none ko umenga ariko avuga ibintu biri muri programme ya Prodebu none ibintu biri muri programme ya Prodebu nibyo bashaka ngo tubige
ivyahega
programme ya muri malaria mu kugwanya sida mu by'amashuri mu byukwinga ubutaka abari byo rero dutwara kwiga mu karere
ariko ivyo vya karere urutonde rurahari
ariko avuga ibintu biri muri programme ariko avuga ibintu by'ubutunzi n'imibano biri muri programme ya Prodebu none bizakwigirwa hariya narorere azobitwara mu matora yo mu 2020 niba itora aheze arongera ubu
donse mwavuga ivya Prodebu mwavuga programme ya Prodebu canke mwavuga programme yitegekanije kuzokwigwa muri iyo nama ya YAS
umuhuza yabishyize mu migwi ine hari ibibazo bya politiki hari bijyanye n'amabwiriza ashingiro bijyanye n'amasaza n'iyarusha bijyanye n'ingeri n'amatora hari ibibazo by'umutekano hari ibibazo by'ubutunzi hari ibibazo bijyanye n'ingene abarundi bokubana cyangwa cya mutabazi
yego reka
ngo ndikwenda kuvuga muri porogaramu ya Prodebu none ngubu ko mbona tworaba iby'ubutunzi ngo byifashe none mutabazi yevuga ko leta y'u Burundi ikibazo cy'ubutunzi bw'igihugu bitakiriya gishinga inyuma muri porogaramu ya Prodebu ubu ko tubona ibiciro byabaye umurengera ikintu cyose gifata kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyagwirije hafi nk'amajana abiri none ibyo niba bitaraza ishinga leta y'u Burundi iyo bigiye kuvuga iyo hakurya biba muri ibyo biganiro byo muri iyo yase cyangwa ibyo by'u Burundi iyo bigiye kuvuga yiyi
reka duhe
ibibazo tuzoshimikira ko ni ibibazo by'abanyagihugu n'ibibazo by'igihugu
reka duhe
mutabazi niyumvira ngo bari mu butegetsi ibyo byose bari kubavuga ngaho n'ibindi byo kugomba kwigumiza muri ubwo butegetsi bagategura amatora mabi atuma hari induru mu gihugu bakagumamwo atacyo bari kubamarira igihugu ibyo rero
mutabazi hari sabwe
akantu gatoya mubwira bati
imbere ko twakiranya gihugu
none ko mu Bufaransa hariho greve y'abantu bambaye twakijiye twa jone kubera ibibazo by'ubutunzi none ibyo bibazo ibibazo by'u Bufaransa byake bijya muri iyoropeyeni
ariko mutabazi mbega mwumvise ivyo Museveni yasiguye burya ngo yase yari yateguye ibizokwigwa kuva kera kandi bari banavuze yuko irya nama yigira 20 ari nategereza no gucigaruka kuri ico cegeranyo c'umuhuza ngira ngo bafise uko bitunganije muri uyo muryango
umve ndakubwiye umumenyeshamakuru erega leonsa nigira ko jewe nshobora kuvugira leta mugabo wavuze neza icyo nuze umutsinga nawe ntawe ugwamiye yarishuye igihe mu musaba ko yega mu biganiro
hari uno munsi
niwe avugira leta twebwe turi mu batavuga rumwe na leta mugabo turafite uko twebwe tuvuga tuti ibintu uko twebwe tubibona iri shyirahamwe uyu munsi nimba abaserukire Burundi bakomoka mu mugambi PNDD ejo bazaba bakomoka mu wundi mugambi hirya y'ejo mu wundi mugambi kubera tugira dusangiye umuryango mugabo na tuguma tu abarundi ariko bituma dutegerezwa muri rishira hamwe kubahana
dekatwa
ibintu umuntu akubwiye ati deka kumvikane bikurikije amategeko agenga ikigo warabonye nko mu nshuro iheze mu byerekeye inama nshinga amategeko y'aka karere ngene Uburundi bwigeze ati ngaha mwakurikije ibitari byo kandi uko baciye imanza ni kwari
reka twakire
birakenewe ko twubahana
mudukundire twakire abakunzi b'ijwi ry'Amerika batari n'abake bashaka kubaza utubazo canke ivyumviro Fidele aho erere hama akabazo canke intererano kwa Leonce na Mutabazi
je cyambere na mbere ndanze kuramutsa umushinga nta Leonce ngenda kumana ama ikindi nacho yaramutse ama ikindi nacho ikiganiro aho nari nkerereye sinacungurije neza kubera amaradio ntiyarameze neza ibirere ntibyari meze neza ariko imwe imwe nagenda byumva hanyuma imvugo y'abasendi defide turayimenyereye Mutabazi nta kindi yovuga kuri ibyo ariko arashikiriza tuko turabyumviriza
ariko ntari muri sendede ari muri radebu
ubu rero ikintu twe tubona turashimye ko iyo nama ejo guca ikorana hama kugira ngo abakuru b'ibihugu ikibazo cy'u Burundi kigezaho abantu bose bacibazaho isi yose icibazaho ibyo byikana ukuntu leta y'u Burundi ishobora kunanirana ku buryo bahituma ko kubiganira kugira ngo ihure n'abandi Barundi baganire ikibazo kigoye u Burundi ugasanga bariko bigira kanani ibyo byikana ukuntu leta y'u Burundi ishobora kunanira isi rero nama twe twifuza yuko ejo ariyo nishi ya nyuma ngira ngo abarundi twiteze n'abantu batoje twahunze twataye izacu kugezaho niyo twahunze ugasanga bariko baradusangayo biragoye ikibazo cy'u Burundi kigezaho sinzi ukuntu n'Imana yonyine niko twabivuga ariko ndaremesheje yewe singenda ku mana ndamutera n'intege bakomezeho twe kugerageza duhanuriye leta turabe ko ari cyo izovamo ariko sindakibona neza
urakoze ugira umunsi mwiza Fidele yego Mutabazi ari cyo ufise uvuga ku vyumviro vya Fidele
oya icyavuga yanindiriye umugambwe yumva nabi ibyo vuzeje na buze na twe twavuga dayere muhe mwanyerefonye twari mu nama muze mu nzego za radebu nakubwiye yuko ko leta yitaba cyangwa ititaba ko atabyo twebwe turamenya mugabo twe twatanze icyumviro cyacu kandi nimba byumva nakubwiye nimba uyu munsi abaserukira leta bakomoka mu mugambwe se imedredi ejo abazoserukira leta y'u Burundi barashaka ko bazaba bava mu wundi mugambwe mugabo ikintu kitereza kwemeranya nuko muri uyu muryango w'iwacu twese tugeza kunganya uburenganzira hakurenganya ubundi bakayumenyesha
mbega mutabazi ahanini nk'akarorero woduha kugira ngo twumve wavuze cyane ikintu cy'akarenganyo n'ikintu cy'akagaye nk'akarorero woduha kerekana ko kagaye nako karenganyo ni nk'ivya tuvuye muri
yewe sinakubwiye ndamufate ni ibintu byinshi idosi yakoze ku bihugu kibanye cyaje guhungabanya amahoro n'umutekano imanza zigasimba mugabo ntihagire inkiriki none ibyo ubona bibyo bandanye
none nagira ngo kari kabaye numva
n'ayandi manama hagati y'ibihugu bibiri cyangwa bitatu ugasanga ibindi bihugu basa n'abatabitumira bakanabikumira hariho rero abantu bariko badukorera nabi muri iri shyirahamwe ry'iwacu
abo bantu ntikara akaryo keza ko guhura nabo amaso mu yandi bakagirizanya bari kumwe ku ntebe imwe bicananye babonana amaso mu yandi
oya urumva nta muti w'ikibere ikitizwe uyu munsi kijyo kwigwa no hanyuma mumenye uko iri shyirahamwe rimaze imyaka n'imyaka n'ibyatsi twebwe icyo twosaba rero ni uko inama niyo mugabo ibintu byerekeye u Burundi niba bivuge kubera kubishyira mu ngiro yogorana nta muti w'ikibere twebwe nicyo twe twohanura
yego Leonce hari akagaye mubona muri yase ku Burundi mwebwe
ibyo byavuzwe n'uwo mushinga nkawe Mutabazi niba ari ibyo cyangwa abibona cyangwa yabibwiwe na leta mugabo leta sindabyumva bavuga ko babagaye icyo numve kimuvugizi wa leta yavuga ngo ati ngiye jabura inkoni karashe eh yera n'ibindi kagari byo kwakora tenda kwa mugaga kagira ngo ni gihe cy'u Rwanda kagira nemeriye kagira nemeriye kuko iyo baba hari ibyo kagari ubu ndi bavuga ngo ati ibyo cyane twagiye ni ko tugaya twagiye ni ariko ubu uye baracari ibyo cyane hano nagomba cyo kuvuga ndi kubona ibyo ari byo bari kubashyikiriza muri leta ngo nakagaye n'akarenganyo bakabishyikiriza ubu hari hageze ko ibiganiro by'u Burundi bisezerwa tukaza tukicara dufite agasezerano twateka igikumi kugira ngo dutegure neza agaterano mu 2020 ntasubire gutera ingorane nk'ibyo nanjye numva ba mutabazi bane bavuga ibintu birabaze cyane kandi agatore bamara kwagiriza iminsi yose ngo twama dusiba amatora dusiba ibidusiba ngo kutitaba amatora kutitaba ibiganiro ngo ni ikintu kiri cyane none niba ariko barangiza ibintu rero ariko barangirira iki bamenye ko bitogira ingaruka mbi ku gihugu cy'u Burundi ku Barundi kandi mbere n'imberuka ingorane zizatera igihugu bazozibaza
ego nonse ko mutabazi yari yabasabye kutabandanya mu mwitiriro wo muri leta
ndetse n'abivuga nereka ko mabwiriza muri leta urigera wanga kugira muri rapi urigera wanga mu gihe cy'ibigani urumva kugira ingorane rero yatanze muri gihe kuko byatanguriye ni ndabaze kuba gatanu ko urumva ko aguma avuga ngo leta ndije gushyira mu ngiro nzego ni mereka ya mutuni nanaga kugira ko leta ya mutuni kitabaye gushyira mu ngiro
ijwi rya Amerika ego duce twakira abanywanyi
bizu ntabare ubwirire rewo singenda kumana yuko je nitwa mutabazi yandi zindongo uyu mugambo ya Debo je ni yitwa
ni juki Amerika ego ijuki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Leopold ahuri hama kabazo canke intererano kuri Leonce na Mutabazi Leopold uratwumva ego duzijwi muhinga bw'ivyuma kwarambara ko batakumva kandi bisigura ko nabandi batakumva nitukumva Leopold Samuel mukurinda kwa gatelefone kare uporo gatunganywa Samuel aho herereye hame kibazo canke intererano
Mwiriwe neza
Mwiriwe
namwe kimwala mu Tanzania America ndaziko ndamuri mu gatondo
Yego
ubundi ko no tangura ndamusaba bashinga nka imwakini ndabavira kamere kobwo batira barangaze bakoresha kugira ngo kiganiro kiryohe cyane cyambere ama kugira kabiri imbere y'uko nshikiriza ikibazo cyanjye ni uko twebwe dushikana n'ubu mu Burundi tutunga ijwi rya Amerika ivuga bagize ikibazo mugacamo mukira ku murongo bataramo n'imyinshi dushobora
kudakumbira uradutunga utuburanye turaza kugumiza ko gushika uronse inyisha
amara ubwa mbere icyo gukora icyo navuga ni uko gushika gushika ubu abantu politiki muri rusange bo muri Afrika y'Ubuseruko cyane ikingira ko mu Burundi umwe wese cyangwa arimo arashyira imbere n'ingu ziwe uyavuga uti ibintu biri kugenda uko n'umbere agenda ashobora kunguka iki n'ibintu akunguka iki akorera nk'uko wumva ari bose nshingana ari bose arimo arakirita Mutabazi ko ariko aravugira ku ruhande rwa leta Mutabazi nawe akamwishyura nk'uko arimo aramwishyura sigura yuko umwe wese arafite ahantu ahengamiye aho guhengamira ku nyungu z'igihugu bagashyira imbere inyungu z'igihugu kuko nibaza ko nk'ubu n'icyubahiro hamwe ashobora iyo nama ingingo zofatwa izo bashyira abawe wenyine zibashyira abenegihugu tweze uganye uko rero kuza foraba nawe nyine yoraba abamezere z'imhano z'iwe cyangwa muri leta muri rusange bakaraba inyungu ko igihombo cyogira mu gihe acyogenda gashatse agenzura gashatse ku Burundi atari ho turi kuko gufasha ho zofata akira gashatse nacyo nuko n'abanyacyubahiro bakubiyeho ho muri Afurika oraba bakadabashyira imbere inyungu iraba ibihugu byabo kandi baraje barota igitutu na nyero kirene cyangwa ayo masusansi nka Amerika n'ibindi bihugu bakaraba bakaraba bakaza barashyira imbere inyungu ziteza imbere abene kio kumo kio kusha avu na chana chana kukoni wazako huu papa shahizi ndiza kushira mkagu burundi na ambaro kwa changi hindi zini ko na umubani mbimu upani hile kumba wazini kuna vonye ne kwa wakaru kaku kumumbre kwa shwa kira kubo mikiwa ni chuta kandi wandiba kene kio kubahunga huku kubaza mbimu
ego akabazo kawerero Samuel harakabazo wa shaka kubaza hamba vizo nheri ano zao
akabazo na gira chengira kumbazo na katibire tepinde wawazi na gira nda mwazi awa heru uka mwigani mjeta kata nusigani mjeta umba mhuda mkura zo azo siki kitabaki endiwe hecho mjewa wala siki mbele yu uko chengiranyo chengiranyo mjia mkapaya kote kongumbole wale wansi waji kuliteko kore kitari yagi ye kobo uwa wache mila ukirango ejo yagi kira habona kuzo tutangura kumba wabuka yu uko wacha cheme la kumbole changi
ugume kumurongo kuku wabidu savzile wansi muru mvisa kabazo ka Samuel
na kumbi kakani mwela hewe na yungi kari na ishi ya bugati baba banzi huku kuku wachu kibaba ya wajamiga mwela ya nashu hamu yike inga yungi kutiki huku ya bumu kareri kubo wose mu kwa bari ndira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu ikinaje ndagishigikiye abantu bizaje baraguma ku nyungu zabo gusa n'izo byama byica igihugu biragume mu bwishimo ndo ndari mushigikiye ko twahinduriza ko abo muri iki abo muri aka karere nta ngingo ndi bashobora gufatanya nemera u Burundi kuko nta nyungu bari kuramwe nico nako bari muhumurize rero ikiravuga ki ibyo twakora tikirije cyangwa ibyo mwira byashikira twakora nyinje ko byo twakirije twara bitete igikumu twara inkurije ko twara byumvikanye abaga bitwari mu nama umuntu ugatangira icegeranye yisumbira indi byose byari byaranditswe na leta irimo mu gihe ari kitaba umuganga cyane dede uri ku butegetsi urimo amashyirahamwe yigenga y'abakene y'ugwaruka amashengero abamenyesha makuru bose ibyo bashyikirije birimo ubure cyegeranye bakoze kuko ntacyo tuzi nicyo bazishyikiriza kandi twese bazishyikiriza tuzogenda kujyana nabo tuzogenda tubabwire tuti turonsa kaje tuti inyuma yaho tuti ibi i siko twabivuze ni twasanga nicyo byasenze kwa karindwi
yego nuko Samuel uranyuzwe n'inyishure hose aguhaye
ndakibiyo cyane kandi amushimiye abagerageje kunyishura neza nibaza ko kumbure abo biraba ngira ngo ntiyararengera na kumbure ari naho twaza kumbure nk'umuntu nziza bivuga yuko kumbure nyine cyo bahira duserukiye cyane karundi
urakoze cyane ugire umunsi mwiza ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga murumva ko turiko turagaruka ku vino nama igira 20 abakuru b'igihugu b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko y'akarere ku buseruko aho bitaramekanya na nimba leta ya Burundi zo kwitaba canke itazo kwitaba mutabazi mwagumye mugaruka muvuga yuko aho muhagaze mwebwe ari ko ari bibazo bimwe bishora kuvanwa mu nzira iyo raporo yo yizotangwa n'umuhuza mukuru Matati ya Burundi ikaguta Yoweri Museveni ikaramuka itanzwe leta itahari harimo ibizo biyega murumva ibyo biganire bizo bisozerwe gute kubganye
ikura kugumbwe inaje bukizwa radio bitwamenya yuko leta ari byo biri cyangwa atari
ibyo ari nka hamwe ito bihari
ndi muri leta mbandakije
ari nka hamwe
hamwe leta itoba iriyo kwe kabuze kiti ibiraba Burundi kandi cyane ibisaba gukirwa mu ngiro na leta y'Burundi ibyo byose bigorana iyo kwego duhagaje ariko bituma ikirira Burundi dorota bwigizwa bikazokwigwa mu yindi nama ikiri nacyo nimba abo tuko turaganira ari abarundi cyo kimwe nanjye no basaba yuko bokwiza kwiyubahiriza mbega ko ari ingorane zikomeye mu Buganda nigeze kuba ingorane muri Kenya ingorane ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zirengeje hari na rimwe twebwe turigera twinjira mu byabo nicyo bituma jyewe nguma nsaba yuko twokwiga kubahana muri uyu muryango
mwari ndabumvise neza gamutabazi ndabumvise neza rero nivyo biganiro vya mbere vyari kubera ntivyari bikenewe yuko yaba karere canke iki birinda birajamo
Erega nini biganiro ugiye kubiraba none ibiganiro gari bikenewe gari bikenewe gute nyamunye no muntu avuga ati reka twubahe tubyitabe no kubwira ingorane za politiki biri mu gihugu cy'u Rwanda biri mu gihugu cy'Ubugande ntizigeze kuba hagati muri Kenya urabyibuka none kwari geze tuvuga ati twe tubyinjiremo tuvuge ngo dusaba ubuhuza ngo tugire ikika nicyo bituma twe tutegereza kubahiriza amategeko agenga ibihugu by'aka karere kandi twubahirije bizotuma
ntabere ryoyaga
abariko baravuga yuko bo byura agatima kugukunda igihugu cyabo bakavuga ati uburenganzira bw'ubutu Burundi n'ubu niba ari ingorane hagati y'abarundi nibaze tubyikarire tuzihagurukiye mugakiri hagati
ntabere ryoyaga ku bwanyu kandi nta n'inzu yosha mu gihe leta yankiye ibyo iyo nama kandi n'ibiganiro bizokurikira ntisubire murabona yuko amatati ari mu Burundi ku bwanyu none azoca avanwaho nandi akavaho gute
urumva aho niyo mvuga nti nta uramenya yuko leta ari ibyo bikayitajoga ibi nabye ku hamwe icyakabiri ingingo cyane ibintu bizovayo birashobora kuba ari ibyiyumviro cyangwa ari bimwe bita rukomanda kati byosabwa hamwe umuntu bavuga ati leta bavuga ati ibi ndabikwizwa cyangwa ibisabye buriya cyangwa ndagukora icyo nshoboye nicyo gituma njye nagenda gusabe yuko ubutumwanya ikindi kiganiro tuzaba turi kumwe n'uwo mugenzi nyine ngenda kumana rero hose n'abandi inyuma
tuzogerageza rero hose ngira ngo murumvise ibyo dusabye nitwabibikora ko muze mutwita
nikugira kibazo cyo muri yase mwako karere cyangwa ni kubibazo by'Uburundi ibyo byose urabona ko bitaboneka neza
reka twakire abakunzi abanza ahezere wose ko yari afise ijambo rero wose musongora
mu by'ukuri biraboneka neza ko leta y'Uburundi iretse kuyitaba kubera iki kibazo cy'Uburundi itabona neza imbumbero cyufata ikibibiti ibitishoneho ibyo bishaka ariko babayitishijemo ubuzima bw'igihugu n'ubuzima
bw'abanyagihugu
ngo ibibazo byacu biragenda kwishyuza mu bibazo by'u Rwanda bya Tanzania twebwe nitwe dufite ibibazo byatumye ishyamagakungu eni ishyamagihugu bwa Afurika bashinga aka karere kudufasha kubiterera umuti
reka duhe ijambo nawe mutabazi
gushikaho ayo mashyirahamwe asabwa gufasha
mutabazi namwe
musongora nibaze kwitangire nicyo bituma twabikora mu nzira vuba kakagari karavuga kakarenga bikava mu nzira
yego murakoze cyane rwose mutabazi musongora hama twakire babiri dusigaranye ku murongo akabazo mwari mugiye kuvuga canke intererano yanyu
mumenyekanakuru najya ndamenyeke yuko mu bintu bishobora kuba ujya muhuza mukuru yoyi Museveni yarose maraporo yarona yararose ibipapuro by'inzira bibiri ibipapuro by'inzira twasiye mukayanja na Prodebu irimwo irashyira ko umukono kandi n'ibyo bari basabye yari yaserukuye uwitwa Feniyase ibyo yashyikirije byaragiyemo bagiye iyarusha Prodebu irashyira kandi ishyira umukono ku rundi rupapuro rw'inzira rudasa n'ubwo mukayanga twe tukavuga tuti none nk'ubu Prodebu uyu munsi ivuga iki ejo igahindura iki hirya yindika igahindura iki none ibyo bumva iyo raporo nka raporo yoshyikirizwa hariya yoba yoba imeze
gutya
bituma rero umuntu icyo yohanura aho nguma mvuga leta niyaba iriyo nituramenya ko izoba ariyo ni ikigo kikiza nacyo tuga tuguma tuvuga tuti ibibazo by'Uburundi bw'Abarundi nibigaruke kwigirwa hagati y'Abarundi kubera n'igihugu cy'Uburundi nikiza kwivanga mu zindi ngorane z'ibindi bihugu.
Ego William ku murongo wa telefone akabazo kawe canke intererano usongora. William uratwumva?
Murakoze.
Ego
murakoze ku mijambo. Ndavuga gato ku kibazo cy'Uburundi. Uburundi ufite ikibazo gikomeye cyane kuko urebye imbere mu gihugu nk'abaturage baho turazi neza mu minsi yashize ubwo umukuru w'igihugu yongeraga kwiyamamariza kiringo cye yari agisoje yongera kwiyamamaza ibyabaye imvururu zakurikiye narazibonye hari abana rero nka zangaha b'Abarundi bateshejwe agaciro kabo nk'abenegihugu babayeho mu buzima bubi benshi cyane njya mbabona natuye inkambi ya Mahama ndeba ubuzima bwabo mu by'ukuri n'ubwo mu Rwanda na mu Rwanda ni neza ariko se kuba ku butaka bw'ahandi urumvikana ntabwo ubaho neza ubaho ufite urwikekwe
William
ubundi bizarangira ryari nawe
usongora rero muri makuti
none ubu cyose cy'Uburundi ukuntu gihagaze mbona aba Barundi ubwabo nibo bagomba guhaguruka bagafata iya mbere.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza William.
Bahure n'abandi bagabo bicare hasi batuje.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Bamufate gufata umwanzuro ku kibazo.
Urakoze William. Urakoze cyane gose Thierry nawe we icyumviro cawe mu majambo make cyangwa intererano utarengeje umunota umwe. Thierry ego icyumviro cawe mu munota umwe kugira ngo duhave dusezera mu kiganiro.
Ego icyumviro cyanje. Urabona je ndiko ndaraba politike y'u Burundi uko imeze amasezerano y'Arusha uko byagiye biragenda. Umukuru w'igihugu yaragiye arashinjwa yuko yoba yarenze amasezerano y'Arusha mu kurenza ibiringo bibiri yari yandikiwe nk'uko amasezerano yabivuga. Ingorane byagiye biratera kuva muri Damir cyanze gushyira amasaha nta n'umwe atayizi amakungu yose arayizi. Akarere karagiye karatunganya ibiganiro ariko bo bamye barondera intambamyi zo kugira ngo ibiganiro bigendere ntagisa bivamo. Kugeza yaho muhoza Benjamin Mukapa agera yuko ashobora gutunganya ibiganiro bya nyuma ariko naho nyine ntibabyitabye murazi ko byagenze. Ibyo nicyo mbona abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'ubuseruko nk'uko bagiye gukorana kuvejo ku itariki 30 hari ikintu bakwiye kumenya.
Usongore cyane.
Umwe mu bagize akarere ntibakwiye gufata ntakwiye gufata kugira intambamyi ku karere kose.
Urakoze.
Ego bakwiye kuraba bakiga igikwiye gukorwa kugira ngo akarere gashobore kuronka amahoro.
Urakoze cyane gose Thierry. Mukanya turasozera ariko imbere yuko duhana gahindukira Leonce ngenda ku mana icegera c'uburongoye umugambwe sa wanyafrodebu mu majambo make akajambo kanyu kanyuma.
Ejambo cya nyuma kubanza kuvuga yuko demokarasi ariko aseze kako cyangwa gutera igikumu mu Kayanza undeguru ya FDD bivuga nabi kuguruka turavuga tutari ko umukono kureshya n'ibibi aba William aravuga ati ibibazo biri mu Burundi ni byinshi byavuye kuri izi mpamvu Barundi bari hafi ya mbere bicara n'abagabi bayikure mu nzira eka na Thierry nicyo kimwe avuga ati igihugu kimwe icyo ntambara bintu bibiri bitandatu biri bakoze byigwe
yego akajambo kanyuma
bya kuvuga ni uko abakuru b'ibihugu bokwiga neza ibi raporo bakije iki cyegeranyo bashyikirijwe.
Murakoze cyane. Murakoze gose Leonce ngenda kumana. Murakoze cyane gose Leonce ngenda kumana Jean de Dieu Mutabazi. Murakoze Leonce Jean de Dieu Mutabazi namwe akajambo kanyu kanyuma. Jean de Dieu Mutabazi akajambo kanyu kanyuma turacari kumwe yavuye ku telefone. Yakoze Jean de Dieu Mutabazi umugambwe Radebu na Leonce Ngendakumana wo muri Frodebu na Lidiane nahazo nari nteramishije muri sanga ino munsi nshuti bakunzi makeneye kuyumviriza Geoffrey nawe nyine adufashe muhinga bw'ibyuma twemi tubifurize kubandanya mujyoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika turashimiye mugenzi wacu.